Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba na makuru mugiye gushekerizwa na Diane Nininahaje. Mu gihugu cy'u Burundi ibarabara Nyanza Lac Rumonge rimaze imyaka 12 ritanguye kubakwa, ariko gushika ino saha ntirirahera.
Urabona nk'ubu kuva barikoze bangano gusika mu Rumonge nk'isahane nusu tanga itevye amasaha abiri, ubu n'amasaha atatu kubuntu nyaruka kubera iki? Ibyo bintu by'ibinokonoko biri kugiragaruka mu ibarabara.
Masabo Idi ni umwe mu bakoresha ibarabara Nyanza Lac Rumonge. Turagaruka kuri ino nkuru mu buryo burambuye handi hato. Mu intambara ya Israel na Hamas muri make, Israel irategekanya gutanga gahengwe gato k'intambara kugira ngo imfashanyo zishike mu ntara ya Gaza kandi ibuhoze abanyagihugu bafatiwe muri Gaza. Navyo twabiteguye. Uburusiya mu yindi migabane butangaza ko bwaburijemwo ibitero 17 z'indege za Ukraine zitagira abadereva bazita drone mu Gifaransa. Idonido ni mukanya isase musangwe kazi. Reka mere kuri no nkuru narinche ku masonga mukanya. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igihugu ciwe kiriko kiriyumvira guhagarika mu kiringo gitonya ibikorwa vyacu vya gisirikare kugira ngo ifashanyo zishobore gushika mu ntara ya Gaza, aho umurwi wa Hamas wagize imbohe nabo babohogwe. Naho biruko Netanyahu avuga ko Israel itikoza amasezerano yo guhagarika ingwano imazemwo ukwezi n'umurwi wa Hamas. Fidel Nyongabo.
Mu kiganiro yahaye televiziyon yo muri Amerika ABC News, Netanyahu yavuze ko Israel izorangura amabanga yereke umutekano muri rusangi mu ntara ya Gaza mu kiringo atatomoye neza aho kizorangirira. Yavuze ko ari mu ntumbero yo gushika ku mugambi bihaye wo gutuza ubutagisubira inyuma umugwi Hamas. Benjamin Netanyahu agira ati,
"Well, there'll be no general ceasefire in Gaza without the release of our hostages."
Nta masezerano yo guhagarika ingwano azo haba mu ntara Gaza abagizwe imbohe batabanje kurikurwa. Ku vyerekeye gahingwe ko mu kiringo gitoyi twarabikoze imbere yaho, nibaza ko tuzoraba uko ibintu bizoba byifashe kugira turekurire imfashanyo kwinjira mu ntara Gaza abagizwe imbohe nabo barekurwe. Yamara nibaza ko amasezerano yo guhagarika ingwano azo haba, nibaza ko ivyo bishora kugiramira urugamba turimwo n'utwigoro two gukora ibishobotse byose kugira ngo abagizwe imbohe barekurwe. Ikintu cyonyine barwanyi umurwi Hamas bumva ni nguvu za gisirikare turiko turakoresha muri iki gihe.
Is the military pressure that we're exerting.
Ibiro vya Prezida wa Amerika ku munsi wa mbere vyaratangaje ko Prezida Joe Biden n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu baganiye kuri telefoni vyerekeye umugambi wo guhagarika ingwano mu kiringo gitoyi kugira bihaka ryo abasivile mu ntara ya Gaza ko kuva mu bicingwano iri kiberamwo. Hazoba kandi ari mu ntumbero yo gufasha mu gikorwa cyo gushikiriza ifashanyo abasivile bazikeneye no kohereza umugambi wo kurekura abagizwe imbohe.
Fidel Nyongabo, urakoze. Tukiri ku rupapuro rw'ivy'intambara, Uburusiya bwemeza ko bwaburijwemo ibitero 17 by'indege za Ukraine zitagira abadereva mu Gifaransa bazita drone. Ibyo bitero vyari mu turere twibaharirabura hamwe no muri Crimea. Oriane Tangishaka atubandaniriza ino nkuru.
Ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe kwivuna abansi kuri uyu wa kabiri bwatangaje kandi ko bwasambuye indege za drone 9 bwongera buhagarika izindi ndege 8. Mikhail Razvozaye, buramatari w'intara ya Sivastopol, yavuze ko ibisigarira vy'imwe muri izo ndege zitagira abadereva zasambuwe vyakomerekeje umuntu umwe. Ivyo bibaye mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro kuri televiziyo ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kuganira ku bijanye n'amatora mu gihe cy'ingwano ari ugusamara cyane kuvanze no kutiyumvira neza. Perezida Zelensky yavuze ati, "Turakwiye kumenya ko turi mu bihe byo kwivuna umwansi. Ibihe by'intambara bisaba gukingira ubuzima bw'abanyagihugu." Yongeye ko ati, "Sinkeka ko ari ibihe byiza byo gutunganya amatora."
Hejuru ya Amerika turacabandanya namakuru agezeho ijyanino ku isitu yabandanize muri Somalia aho leta y'ico gihugu yashizeho ibihe bigoye ni nyuma y'imvura yisegenya yahitanye abantu baba 15 isenyura amazu yongera ibomora amabarabara n'ibiraro Fidel Nyongabo
Abakozi bajeje utabara baragerageje gushikira abantu bagera ku 2400 bafatiwe mu myuzure y'amazi yatewe n'imvura y'isegenya mu gice cya Luke kiri mu ntara ya Jubaland iri mu bumanuko bwa Somalia. Amashirahamwe ajeje utabara yatangaje ko imvura y'isegenya n'imyuzure byateye byahitanye abantu batari munsi ya 30 ababarizwa mu 2000 barava mu zabo mu bihugu bya Kenya na Somalia. Amina Mohamed numwe mu bari mu ikambi yabavuye mu byabo. Amina Mohamed agira ati
Twaje tuva mu ntara ya Lower Shabelle twaje ngaha aho imvura igwa ijuru n'umunsi n'ikibazo gikomeye cyane turasinzikaye duke twari dufise twaratwawe n'imvura muri iki gitondo nashoboye kuronka icyayi cyo guha abana turakeneye imfashanyo mu maguru masha
Imvura y'isegenya muri Somalia ibaye inyuma y'imyaka 4 yikwirikiranya y'uruzuba ntangere mu gihugu kibanye cya Kenya ku munsi wa mbere ishyirahamwe rijeje gutabara imbabare kwa Rouge yaratangaje ko igitigiri cy'abapfuye cyageze kuri 15 kuva imvura y'isegenya itanguye kugwa ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye
Barakoze Fidel Nyongabo na Oriane itangishaka ku makuru yo muri Somalia, Ukraine, Israel, Gaza n'ahandi muri Israel baduta ngarije mu kanya ayo mwumvise n'ayandi yo mu bindi bihugu agezeho ijyanye no kwisi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mu kanya amakuru tuyabandaniriza Nyanzalak na Rumonge mu gihugu cy'u Burundi Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu ibarabara rya Nyanzalake Rumonge ryo mu gihugu cy'u Burundi rimaze imyaka 12 ritanguye kubakwa ariko kugera ino saha rikaba ritarahera abakoresha iryo barabara bavuga ko imodoka zabo zononwa n'ibinogo biri muri iryo barabara murumva ibindi kuri no nkuru mu ijwi rya Thierry Ndayishimiye ni nkuru yateguye n'ijwi rya Amerika biciye ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi
ibikorwa byo gusanura iryo barabara ringana n'ibirometero 52 byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2011 byugurugwe cese kwa 11 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2022 inyuma yaho haribonekeje amama shine mu barabara atanguye kurikora ariko munyuma na wasubiye kuyabona ikizokumenyesha ko ari bikogwa biriko birategurwa ni kambi y'abashinwa iri mu kigwena naho bategurira ikariyeri mu rubindi inyanzarake kubijanye n'ububi bw'ibarabara nta kirahinduka ibarabara ririmo ibinogo ubu imvura yatasuye byuzura amazi abagendesha imodoka bakagumana imyidogo ibarabara Nyanzarake Rumonge hijubakwa n'ishamwe ry'abashinwa yitwa Ciko kumfashanya yatanzwe n'ibihugu by'Abarabu ingana n'imiliyaridi hafi 81 n'amajana 5 mu kiringo cy'amezi 28 ikiringo gisa n'icarangiye kandi ibikorwa nyezina bitaratangura ku 11 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2022 wahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga iyo mebunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma ibikorwa bidatangura inyuma y'indwi zibiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika inyanzarake kuraba ibyijyo barabara aho hose kwari kugira ngo bikogwa bitangure kwa 2022 ukwezi kwa 4 2023 umushikiranganji w'ibikogwa bya leta yaramenyesheje ko icahora tizibiye itangurwa ry'ibikogwa cavuye mu nzira naco kwari gusinya amasezerano yo kongera imiliyaridi 18 z'amarundi ku mahera yarategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere none kuva ico gihe gushika ubu ibikogwa bigeze he ibarabara rimeze gute
Ego iteza kuba ari biko amashimo ateza kuba menshi ampis modoka zigashishikara gushaya zinyerera
ibaba rivanya kajyo rimetse cyaje manya munini kivanya kweri bagaririze nimero hazo tsirapfu
uyi vura nayo imaze kugwa barabara gyonone kai cyane imaze kononekara una marotire amaraso urabona na hacya ko ariko barahindagura amaraso kubera iki akoma hemba gurika kubera ibyo binoko biri kuguma bibandanye
abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu Rumonge n'Imakamba bemeza ku rugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha atatu. Masabo Idi twamusanzaho ariko akoresha imodoka inyanzarake.
Urabona nk'ubu kuva barikoze kwa bangano gusuka mu Rumonge nk'isaha n'inusu tankuteje amasaha abiri ubu n'amasaha atatu kubuntu nyaruka kubera iki ibintu by'ibinokonoko biri kugaruka mu ibarabara.
Abafata ingendo hari aho bashwanira abagendesha izo modoka ko bari barabacerereza ko baba badashobora kwiruka cyane. Ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nkuko byemezwa n'uyu mufasha w'ugendesha imodoka Kabura Hasani.
Musanze urugendo Nyanza Turumonge rero turacererwa kubera ivanye n'ibarabara ukuntu ataburiri smart ifite ibinogo amfisi ngo imodoka zisitwase zirahera ngo amfisi amapine imodoka umisi mike yuza yatangwe kuba nabi kuvugana n'abakiriya no kuvuga ingenzi ntabwo babyakira neza.
Ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari miduga ihakwepa igaca mu ijenda harehare kurusha guca mu Rumonge ubwiye Bujumbura.
Oh santaye mu bigo barahimwe abashwana me urumva abantu ntibabyakira co kimwe amfisi harimwe abusanga bihuta ariko urumva bivanye n'uko ntibarabara ribi tugenda bukiye buki amfisi bagenda ba arashika gurika nsho itwa benshi muri bo harimo abatanguza barakwepa bagaca ruguru.
Bucumi Foste afisa akabare mu Kigwena inzoga kabazirangurira inyanzarake arahaburu kugenda zishikana mu Kigwena asanzwe akorera.
Urabone barabajyacu nyanzara Rumonge ndi barabarajya hononekaye cyane kandi barabara ririmo ibinogo byinshi. Mbo nk'iyo tugiye kurangura imodoka urashaka kuyibura nk'atari tuve nk'inyanzara ke tujya aha mu Kigwena urashaka kurondora nk'imodoka ati nkeneye imodoka njyanira umuzigo mu Kigwena nta mpaka kubaza ufite ibinganisho mfite ibi n'ibi niyo yangwa imodoka yanjye yoca yononekara kubera ajya barabara.
Bene imodoka zica muri iryo barabara bama bazikoresheje kuko ibyuma bazishyirako bitamara kabiri. Uwagendesha imodoka yunguruza abantu ati niyo baheza gukora iryo barabara bazohungukira byinshi. Kabura Hasani.
Yaba marakoriko kwebwe akarusho n'inyungu tuzoba turonka bya bindi tuguma dukoma induru by'amarotire tuzoba bigize bigabanutse kuko tuzoba tuko turaca ahantu hameze neza ariko ubu tukiriko turaca ahantu hameze nabi tuguma dukomera induru rimwe amarotire.
Abafata ingendo bava Rumonge baja Nyanzarake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika hari ibice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cyane inkengera za Tanganyika. Aho ni mu duce twa Rubindi na Mvugo. Ubwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe. Muri utwo duce twa Rubindi na Mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri Tanganyika bivuye ku ibarabara barajyaga basaba ko barabara ryose n'ugwa vuba. Mu bushirangandu bujeje inyubako za leta basigura ko kuba hatarashika ishyirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara ari byo byatebeje gusenura ibarabara rya Nyanzarake Rumonge. Mu ntango z'umugambi ibikorwa byagenzurwa n'ishyirahamwe ariko Kobuko byari rirongowe n'umunyako weti uwo nawo ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe byotuma ibikorwa bibandanya vuba. Mu nyuma iryo shyirahamwe ryahavuye rihagarikwa barondera irindi iryo rikorera mu Ngata. Ubu naho iryo rindi rizogenzura ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi.
Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo za MONUSCO kuva ejo zatangiye gufata ibirindiro mu duce tuberamo imirwano hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FARDC n'umurwi wa M23 n'ibikorwa bigamije kubuza uwo murwi wa M23 gufata ibisagara byo mu buseruko bwa Kongo. Umenyeshamakuru Jimmy Shukrani bakomera ari Goma abandanye ino nkuru.
Kuri uyu wa mbere nibwo ingabo za MONUSCO zatangiye kumugaragara ibikorwa byo gufasha ingabo za Congo FARDC mu guhashya inyeshyamba za M23 no kurinda umujyi wa Sake n'uwa Goma imijyi ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23. Ibi bikubiye muri operasiyo yiswe Springbok FARDC ihuriyemo na MONUSCO kuri iyi nshuro. MONUSCO yatangaje ko ibirindiro byayo biri muri lokalite za Kimoka na Kibati mu birometero 17 gusuvuye mu mujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Aho niho operasiyo Springbok ihuje FARDC na MONUSCO izatangirira bityo ikazakomereza mu tundi duce two mu ntara ya Kivu ya ruguru mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage. Ibi bikubiye mu masezerano impande zombi zagiranye bikazibanda cyane mu burasirazuba bw'igihugu hari intambara z'urudaca. Nubwo ingabo za Monesco zagiye gutangira ibikorwa bya gisirikare muri utwo duce bamwe mu Banyekongo ntibazifitiye icyizere ahubwo bazishinja kuba zirimo guha inkunga inyeshyamba za M23 imiryango itabogamiye kuri leta ndetse na za societe civile ikorera mu ntara y'Kivu ya ruguru. Ejo kuwa mbere yabwiye abanyamakuru mu mujyi wa Goma ko ntacyo bazitezeho. Uyu ni Moise Hangi wo mu muryango La Voix des Marginalisés wasubiza ibibazo by'abanyamakuru. Kuva Monisco yagera muri iki gihugu cyacu twagiye duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Muri ibyo bibazo harimo umubare w'impunzi wiyongeye ndetse n'intambara n'imitwe yitwaje intwaro byose biriyongera. Ibyo rero bigatuma kugeza ubu ngubu nta cyizere na kimwe twebwe abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru tugirira ingabo za Monisco. Yongeraho asaba ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo amasezerano bagiranye na Monisco ahubwo FARDC karwanya M23 cyane ko biri mu nshingano zabo zibanze. Turasaba abayobozi bacu ku nzego zose haba muri politiki ndetse no mu gisirikare gufata iki kibazo n'amaboko yombi kuko Monisco nta kitumariye kandi twebwe nta nyungu dufite mu kubona Monisco kuba bari mu materitware yacu byo bidutera kaga gakomeye. Ahubwo ubu ngubu icy'ingenzi ni uko Monisco yatangira kwivana muri Congo. Espoir Aspirine Mwimuka wo mwishyirahamwe riharanira impinduka muri Congo Lutte pour le Changement wavuga ko kuba Monisco igiye gufasha FARDC muri iyi ntambara ari ugushyira mu kaga imijyi ya Goma na Sake.
Tumeweza kubona kama ni hatari kwetu sisi kama vile raia.
Tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko Monisco imaze imyaka irenga 20 irihani wacu ntacyo yakoze rwose ku ntambara zituzengereje. Ubwo rero kuba igiye gufatanya na FARDC mu kurwanya M23 ni umugambi mubishya cyane bafite wo gushyira umujyi wa Goma mu kaga ko gufatwa na M23. Umujyi wa Sake uri muri teritwari ya Masisi wibasiwe n'ibitero by'abarwanyi ba M23 mu kwezi kwa kane gushize mbere y'uko ingabo za EAC zihagera M23 yivanye mu nkengero zawo. Kuba uyu mujyi ugiye kurindwa na Monisco biteye impungenge nyinshi bahagarariye za societe civile muri teritwari ya Masisi. Olivier Kanyejomba ayoboye Societe Civile nshya Nouvelle Societe Civile du Congo muri iyi teritwari yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefoni.
Turagira impungenge kuko mu bushize icyizere Monisco niyo ya mbere yatezaga gisirikari ubwoba icyereka ko M23 ifite ibikoresho bihagije gusumba ibyo bafite. Ni nayo mpamvu natwe iyo mpungenge kugeza na n'ubu turacyayifite. Aho batangarije iyi Springbok niho turi kubona M23 iri gukaza umurego iri kurushaho kugenda yigarurira uduce yagiye ivamo.
Hodari Muhawe umuyobozi w'urubyiruko mu ntara ya Kivu ya ruguru yungamo agira ati:
icyo kibazo cyo ntabwo cyabura kutadutera impungenge kuko Monisco imyaka myinshi igihe cyose imaze hano muri Congo n'abasirikare bameze nk'abakerarugendo nta gihe bigeze kugaragara ku rugamba bashikamye bafasha FARDC. Ariko ubu ngubu mu gihe wenda barahiye bavuze ko bagiye kujya gufata iya mbere mu gisirikare ngo barwane muri aka karere kacu kwa Kivu, mbo ni ikintu tutabaziho. Mbese kirabaye cyatubera nka siripurize kuko ni ikintu tutigeze kubona kuri Monisco.
Ingabo za Monisco zimaze imyaka irenga 25 ziri muri Congo. Kuva tariki 20 ukwezi kwa gatandatu nibwo leta ya Congo yatangaje ko ingabo za Monisco zatangira kwitegura kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buhoro buhoro. Gusa nta gihe ntarengwa cyatanzwe na guverinoma kubiza ingabo zose zarangije kuva muri Congo. Kimwe n'izindi ngabo z'amahanga ziri muri Congo, iza Monisco nazo zakomeje gushindwa n'abaturage kuba ntacyo zabamariye mu kugarura ituze n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika i Goma.
Jimmy Shukrani bakomera. Urakoze amakuru yose rero yizongwano zo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mushobora kongera kuyasanga yose kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Ibiganiro byacu tuje tubandaniriza ku kibazo cyo gukura abana mu mabarabara yo mu Burundi ishyirahamwe GSBM nanje nobaho rimaze kuvana mu mabarabara abana bagera ku 400 bisanga umwe mu miti irama ari ukurwaruka rwo bigiramwo uruhara mu rugendo yahoramwo aha muri Amerika Hugues Hardy Ruremesha yabibwiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka Hugues atangura amubwira intumbero y'urwo rugendo yahoramwo ngaha i Washington DC
Icanzanye kwari kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri rya ndwi yahariwe Nations Unies Assemblée Générale hari amashyira hamwe atandukanye afite ibyo sangwe rikarakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza mu kijya kirungo cindwi rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama inyuma yaho kuko dusanzwe dufise abadushigikira baradufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino naho sakajyo ko kwitabira ico n'itono kwita opportunity collaboration ni ihuriro ry'abanyamitahe ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashira hamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri Republique Dominicaine rero
muri Amerika y'Epfo
muri Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumwa bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi kutorakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva ibyo turi kutorakora badushikire uretse no gushigikirwa nigire no kubandi menye ngabandi ngene babikora mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse ku iterambere gute nubwo aheruhara ugwaruka bwo muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo
nivyo koko akanyoni katagurutse nikamenye bwese
ego nkuko umugani w'ikirundi bivuga koko
ego none igo tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka ku 400 abantu bakibaza bati none nk'umujone nkawe wabitanguye gute kumbura yawe ko barakumva bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera he we waheriye hehe byagenze gute
burya ikintu cyose kugira kigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze nkiri muto abavyeyi ni bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'abavyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe twanavukiye mu kibitoki cya Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cya Bujumbura kibitoki intara byatumye ntandukana n'abavyeyi uko gutandukana n'abavyeyi ntari niteze kwadushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ibyizigiro muri je ncanumumenga ubuzima bumpeze ko naromuherereza ico gihe bituma numvumenga ntahuye kumenga ndatawe amagogwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mu ibarabara nakeje nakunda kubwira abavyeyi bane nti jewe numva nkeneye kuja kwibera mu ibarabara bakambatse ni iki gitumye ushora ushifuza kuja kuba mu ibarabara ambwira nti jenshi akuza gutora amahera hama ndayazane muyasumisho ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure no kunanirwa kwabo kumbure byabaraniye kuturera ni amagogwa ni ngorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo ngene baradufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kuba ubuzima butoroshe bwo kubakuriye ababyeyi cyane bwira rero nti nibaza ko inzira nziza yo kujya mu ibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ibyarabananiye ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'ababyeyi kuba hafi y'umuryango icyo cyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kujya ku ishuri ariko kangumamwo kuko ishira hamwe narishinze mpejije secondaire amashuri yisumbuye naho narishinga kuko nibwira nti birashoboka cyane ko umuntu ugwaruka ashobogisha aterereye aherereye n'ikibazo abona yokemura mu kibano cy'iyo niko gushinga ishira hamwe rero nubabwira ko mu Burundi dusanzwe nabize ibice birenga 60% bigizwe no gwaruka kandi biravugwa ko ubwo gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 ku 25 rero ku banyagihugu bagize igihugu cacu ciza cy'u Burundi miliyoni 12 ibice 60% bigizwe no gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 burumvikana neza ko ni gihe cyiza cyo kugwaruka gufata mu minwe ni gihe cyiza cyo kugwaruka go mu byo rufise bike kuko se byinshi bafise muga mu byo rufise bike bakagira iyo hangiro byo guterera umwe wese mu gisata herereyemo
none ni kweri ki kuri wewe ubona ugwaruka kumbure rushaka kwa rufise ubwoba bwo gutangura igikorwa cyo gutorera umuti ibibazo byo mu kibano byo bari kubera uburyo ivyumviro bike ubwo dategwa intege ikibazo kenshi kiba kiri he kuko mu kibano ibibazo ni byinshi cyane ubiravyo ushobora kuvuga ati ugwaruka rwicaye ku marigara rushobora gutorera ibibazo bimwe bimwe bihari bigenda gute ko akenshi usanga umengo babirekira bakuze canke bavuga bati sinda bibazo
akenshi mu myaka ihitiye mu myaka iheze ugwaruka ntigwigeze ruhabwa ikibanza kirashe kugira ngo bashobore kugira ico baterereye mu iterambere ryabo uko turezwe ni n'umuco wacu hari ukuntu menga umukuru ni wafise icavuga uri ugwaruka umenga ibyo ufise ubyo uvuga bihwanye n'imyaka ufise ariko ukuri kutubwira ko ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi nibaza ko uwo muco ari utuma ugwaruka gu Burundi urutaumva kumenga ruhamagariwe cyane kugira ico rukoze hama hakaba no kubura karero keza ko kurinda kukugira ico bakoze barabiye kuri bakuruwe hakaba n'ikindi kigira kiti ubwinshi bwabo kuronka ubuzi bikaba bigoye ubu ugwaruka gwinshi gu Burundi rwaruti amahigwe ntaya hari mu Burundi kumbure ari hanze y'igihugu no kujima namba nkuko abakera babivuga no kujima nanga kurondera byumvikana rero ko uwo muco nubwo zo opportunite amahigwa ataraba menshi yotuma ugwaruka gu Burundi rwiyumvira gwe cyo rukoze byacara intambamye
Iyo rero kwiragijwe rya Amerika babanyonye barahamagara bagashikiza ibazo n'ivyumviro batangiye guhamagara reka duhere ku witwa Niyitanga ku murongo wa telefone Niyitanga Simo amahoro neza
Ego mahoro neza
Ego
ndagira ngo umutumirwa ubu ntagashyira umutumirwa ubu yageze muri studio ni umusango
Ego
ndagira ngo rero mubaze kuba kuburubyiruko mwanwe wanda tuko Burundi ubundi kuburubyiruko muri rusange rugifite ikibazo cyaba nk'ikibazo kiri muri societe kuba rugikenye urubyiruko ruracyakenye cyane kuba nta bushobozi bubone ku rubyiruko rukiri rutoshye bakiri bato mu myaka 20 mu myaka 18 kuba bwo batarabona ubushobozi mu buryo bwa mikoro byo kimbogamiza ubwabyo ikindi nyirango mubaze kuba kuba urubyiruko rurangije amashuri ya za kaminuza cyangwa isanzwe aya ngaya amashuri abanza ya secondary kuba rurangiza amashuri udafite bumenyi rusange mu kuba rwakwihangira umurimo mu kuba rwatangiza imirimo igiciriritse mito mito ntabwo nabyo ari imbogamizi kuko ubu ngubu urubyiruko rubashije ukarangiza nko kwiga secondary hari icyo ushobora kwikorera cyafasha na bagenzi bawe
ego hari umuririmbyi wo mu Rwanda nigeze kumva avuga yuko ngo amahigwa araguhunga ngo ariko ibibazo bikakurondera ibibazo birahari ntawo bideha birahari ariko kugira icyo umuntu wese aterereye biri mu mici itatu hari umuce wa mbere ugizwe n'intwaro au niveau ya gouvernement barafise icyo bariko baraterera nko mu mugambi bazanye wa page aho bahimiriza ugwaruka gutanguza imigambi y'iterambere bakanabashigikira mu kwaronsa uburyo bwo bafasha gutanguza iyo migambi hariho n'indi ntererano iza ku ruhande rw'amashyirahamwe nka twebwe aho duhimirize urwaruka tukabigisha tukababera akarero keza tukafata kuko ntimwumve gusa ngo dufasha abo bana mu bisanzwe ntitubafasha mu kubera ko ari abana mugabo nuko tuzi ko
muradutunga murumva ko dahejeje kuheza ikiganiro cyose n'umwanya tubanye muto kuri micro yari Diana ninahaze mu hinga bw'ivyuma Nadia Taha yarafatikanije na Saida Hamdun twese tubipfurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu turasubira mu mwanya uri imbere mu yandi makuru